kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Samwe ni gicezo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwema ubasuhuza. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu ku kigo cya Woodrow Wilson hano i Washington DC habaye ikiganiro mpaka ku matora y'umukuru w'igihugu mu Burundi ateganyijwe mu kwezi kwa gatanu. Umunyamakuru wacu Oriane Itangishaka yakurikiye ibyo biganiro akaba agiye kutugezaho inkuru irambuye.
Mu batumire b'iyo nama, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaserukiwe na David Gilmore wo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu. U Burundi buserukirwa na Ambassador Ernest Ndabashinze aserukira u Burundi hano i Washington DC. Hakaba kandi hitavye amashirahamwe adafise inyungu za politike, amwe muri yo akaba yari Search for Common Ground na Amnesty International. Ahanini David Gilmore wo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishigikiye inzira y'amatora, ariko akaba yavuze ahanini ashimitse ku vyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu, avuga ko amasezerano y'Arusha yafashije cane mu kugarura amahoro mu Burundi kandi ko akwiye guhabwa agaciro gakomeye. Akavuga ko ukongera kwitoza k'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ko baguteye kubiri nayo. Rero akavuga ko mu nzira y'ubwumvikane no guha uburyo abandi atofata ingingo yo gusubira kwitoza. Ambasaderi w'u Burundi hano i Washington Ernest Ndabashinze nawe yishuye ahanini avuga ko amasezerano y'Arusha yagize akamaro kanini cyane mu kugarura amahoro mu Burundi kandi ko yabaye ishingiro mu kwandika ibwirizwa shingiro y'u Burundi bugendera ko muri iki gihe, ariko akibutsa ko atari iryo bwirizwa shingiro ry'igihugu. Ambassador Ernest Ndabashinze yongeye asaba amakungu gushigikira igihugu cy'u Burundi mu kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu muri iki gihe, naho ubundi igihugu cyohava gisubira mu bihe camyemwo vy'amakuru d'etat. Nabajije umushingantahe Gilmore aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze mu gihe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yokongera kutaja mu matora bitewe n'imvo zitandukanye nk'uko vyagenze mu 2010 canke bitewe n'ingingo yofatwa na Perezida Petero Nkurunziza yokongera kwitoza. Uyishye avuga ati
In terms of the boycott, obviously that's a situation we want to avoid, and so you know we're trying to promote as much as possible that
kubyerekeye ukutitabira amatora ni ibintu tutifuza ko biba. Turimo turakora ibishoboka byose y'amatora. Turifuza rwose ko hatagira abafata icyemezo cyo kutitabira amatora kandi tukifuza ko yagenda neza buri wese na buri shyaka bakitabira ayo matora.
Kuri icyo kibazo nyine Ambassador Ernest Ndabashinze nawe yishuye avuga ati
So regarding the boycott of the opposition all leaders of political parties agreed.
Kubyerekeye ukutitabira amatora, amashyaka yose mu nama yari yobowe n'uhagarariye umuryango w'abibumbye mu gihugu yashize umukono ku rutonde rw'ibikenewe byose kugira ngo amatora yitabiriwe. Icyo gihe bashize ahagaragara ibibazo byose bari bafite kugira ngo bemere ko mu gihe ibyo basaba byose byubahirijwe amatora yaba. Rero icyo kibazo cyo kutitabira amatora cyabonewe umuti n'abanyapolitike ubwabo.
Nongeye ndabaza umushingantahe Gilmore niba hariho amakenga aboneka yuko hashobora kwaduka uruhagarara rukomeye mu gihugu. Yishuye avuga ati
In terms of security and observations we're trying to do our part.
Kubyerekeye umutekano turiho turagerageza ko dushoboye ku ruhande rwacu mu gushyigikira abazagenzura amatora bavuye mu bihugu bitandukanye. Ku ruhande rwa Amerika tuzaba dufite abazaba baje guhagarira amatora. Twongere kandi tunafashe societe civile muri icyo gikorwa hamwe n'itangazamakuru. Arakoze Oriane Itangishaka kubw'iyo nkuru. Mu Burusiya, Boris Nemtsov wari umwe mu bayobozi batavuga rumwe na leta yaraye yishwe arashwe mu murwa mukuru Moscow ku mugoroba wo kuri wa gatanu. Amakuru dukesha Ministeri y'umutekano muri icyo gihugu yemeje ko uyu munyapolitike wigeze no kuba vice ministre w'intebe yarashwe amasasu ane n'abantu bataramenyekana hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Kremlin. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarayatangaje ko nubwo hari intambwe ishimishije imaze guterwa mu kurwanya no gukumira Ebola, intambara yo kurwanya icyo cyorezo ikiri yose. Ibi Obama yabivuze ubwo yakiraga Perezida Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia mu ngoro ye hano i Washington DC. Perezida Obama yavuze ko ikwirakwira rya Ebola ryagabanutseho 95% ku ijana muri Liberia. Perezida Sirleaf yashimiye inkunga igihugu cye cyatewe na Amerika mu guhangana na Ebola. Umutungo wa Etat Islamique uragenda ugabanuka, niko umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro mu Bufaransa witwa Groupe d'Action Financiere ubitangaza. By'umwihariko uwo muryango ugizwe n'ibihugu 36 byo ku migabane yose y'isi, ushinzwe gukurikirana ibirebana n'uburyo imitwe y'iterabwoba ibona umutungo. Mu cyegeranyo imaze gutangaza, Gafi ivuga ko Etat Islamique isarura amafaranga cyane cyane mu bice yigaruriye birimo no kwambura amafaranga ku ngufu abaturage n'ibindi bikorwa by'ubujura.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu aricyo Kira, kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi. Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka na mwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inyigisho zikwiye zihabwa ugwaruka zituma gwitabira ku rugero runini akamaro ko kurwanya ikiza cya SIDA. Ishirahamwe OMS gita amagara y'abantu ku isi ryemeza ko gushika mu 2013 abagera ku bice 40% aribo bateye intambuko iboneka mu bihugu 60 byo ku isi, nk'uko icigwa ryakoze araheze imyaka 2 kibyerekana. Muri rusange amahimiriza yegera abakiri bato afasha mu igabanuka ry'ibitigiri by'abandura SIDA. Ishirahamwe UNICEF gita ibibondo ku isi mu cigwa ryakoze araheze imyaka 2 ryasanze ko ukurusanga aho rubaye kwatumye abandura bagabanuka ku bice 20% mu bihugu 2022 byo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ubutumwa barurangiranwa bashikiriza bwakigwa n'ingoga n'ugwaruka. Ubwatanzwe na Yaya Touré, umukinnyi w'umupira w'amaguru azwi cyane muri Cote d'Ivoire, bwatumye abipimisha SIDA ku bushake baba benshi nk'uko umugwi mpuzamakungu mu bijyanye n'inkino CIO uvyemeza. Imigwi y'akaranga irabihuriro ry'abemera ku mugaragaro ko bagendana SIDA. Uko niko byagenze mu nyuma y'ishingwa ry'uwitwa Bambino Fiata ukini vyese muri Cote d'Ivoire, nk'uko icegeranyo c'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu kivyerekana. Igwizwa ry'ibibanza byo kwisuzumiramwo umugera riha akaryo ababakure y'ibitaro kumenya uko amagara yabo yifashe. Naho biri uko Leta yoshimikira cane cane kukuzimanganya imvo zituma ugwaruka rutaronka ubumenyi bukwiye mu kwirinda indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka, nk'uko ishirahamwe OMS ribihanura. Mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ukubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa SIDA. Kuri miko muri kumwe na Jewe Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya Bujumbura. Mugenzanje Ara Ivira Nkunda arubaza ati, twokubahura gute abakiri bato mu bijyanye n'umugera wa SIDA? Gitsinyishu bamuha
ni kubahimiriza kugira ngo bakoreshe agakingirizo cyanke bihanga uwo muti wa SIDA.
Bakiri bato uri umubyeyi wabo bamugira ikiyago nabo ukabereka indero nziza bugira ko ukababwira ingene bushoboye kwifata kugwaruka rw'abahungu n'imisore y'iki gihe.
chenda wana wabugiza nyukuri yuko jamba nguwae mamara yuko je nguwae tuwa yuko itopira hosi mbisanzari mulibu hosi
naho bigoranye bo kwegerana bakaganira ibyerekeye sida mu muryango
kuguza ibigo byerekeye indwara ya sida byafasha gose ariko benshi ntibabyitaho nahuriye hamwe byafasha gose
ndibaza yuko nk'abo bavyeyi batubyara abana b'abakobwa cyangwa n'abangu no kubahereza indiro turabe yuko twawutuza nyamugera ukagenda kayoroye
Ego leta tugiye migame kuko bafishize nk'amashiramo y'ugwaruka kuko nk'ugwaruka ruri hamwe nka 10 cyangwa 20 bashobora kuganira icyumviro byashobora gutera icyumviro n'agatera icyumviro usanga ibintu bibaye neza abantu bagenda barataha ukigwa ivire kesida
Kwigisha urwaruka rukiri mu mashure ibijyanye na sida bigabanya ikiringo batangura kugiriramwo imibonano mpuzabitsina. Yindi ngaruka ni kwikingira gutwara inda batifuza cyo kimwe n'indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Ugusuzumira umugera mu ibanga kugwiza ibitigiri by'abipimisha. Ikoreshwa ry'ubwo buryo ryatumye abakiri bato bashika 5,000 biyongera kubahora bipimisha muri Cote d'Ivoire kubw'icegeranyo cy'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bw'ico gihugu ugukorana n'ugwaruka mu gushira mu ngiro imigambi yo kugwanya sida ni nkenegwa ivyo bituma ruhamenyera byinshi hamwe no guhimiriza abandi kubijanye no kwirinda kwandura nkuko ishyirahamwe CEO ryabitohoje kugira ngo twumve neza ibijanye n'ukubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida Tega matwi itohoza mugenzanje ala ivira nkunda yagiye mu gisagara cha Bujumbura ala ivi jambo ni gwawe
ukubahura abakiri bato mu bijanye n'ikiza cha sida kurashoboka biciye mu nkino zibahuza aha ndi mu kigo cishira hamwe RNG please dugwaruka mugendana mugira wa sida kiri muri komine Rohero mu gisagara cha Bujumbura uruja n'uruza gurumaze kwandura n'urukomeye ruzanwa no gukina Kikel na Biar ukwamana na ntajyo muri zo nkino gukomeza imigenderanire hagati yago Sam Fiston Ntwari yemeza ko kuva tanguye kuza gukina BR ubugenzi n'urunganwe yasanzeho bwashinze imizi ivyo abivuga fatiye kuko atagitinya kwegera abagendana umugira wa sida vyongeye ukunywana no kutinubana gukomezwa no kwakirwa neza kuje gukina twabonye ko ugwaruka rugishika gwidondora ujeje kugwakira uyo nawe akagwereka aho rutumbera mu rukino ruhisemwo Kuva ico kigo cy'ugwaruka rugendana umugira wa sida kironse ibikoresho bitandukanye bifasha mu kwisanzura kirahurumbiwe n'abakiri bato dutega amatwi Cedric Nirinahazwe ajeje ibikorwa by'iryo shirahamwe
ibikoresho biri ngaha hari ugwaruka ruza ngaha ruje gukina amatwe nazo tukabonerwaho kugira ngo dushobore kuhenyigisho zitandukanye urumva turagwaruka gwinjira ngaha ugwaruka ruhitaho
inyigisho zijanye n'ikiza sida Zitangwa bakiri bato zisunga imyaka n'urugero bageze ko mu gutahura abana bari hagati y'imyaka 10 na 15 bazihabwa ukwabo biciye mu bicapo binyuranye mu gihe abarenza imyaka 18 bazironswa mu ntahe zishingwa n'ugo gwaruka rugendana umugira wa sida ukuzikurikirana kurahindura ingendo y'ugwaruka amankuru nziza afise imyaka 18 atugira ko yifatiye ingingo yo kwirinda ubushurashuzi kubwizo yumvise izo nyigisho ningira kamaro kumiyabaga izumviriza tumvirize Denise Kanani atarandura umugira wa sida
sinungo ivyo ntazi barambira ubyerekeye bya sida urabona ko turi ko turagera mu rugero urabona ko turimo kubaka izari
itegekanywa gigisata kijeje gupima umugira wa sida mwishira hamwe RNG please ryarafashije ugwaruka kwisuzumisha ku bushake Ugwababa amajana 576 gwipimishije muri amezi 7 aheze gwasanze rukomeye nkuko Cedric Nininahazwe amenyesha vyongeye impanuro zihabwa uwituye gisata cukumviriza zimuha akaryo ko kwigira inama yo guhindura inyifato izijanye namabi yo gukorora inda zahawe dusabe Melissa afite imyaka 17 zatumye icifuzo cyo guhuza ibitsina kimuvamwo kubwiwe n'inyifato nziza yo kwirinda n'izindi ndwara zifatira mu bihimba byirondoka zitaramushikira ukujijura ugwaruka rutarandura sida ni gikogwa gisaba kwitanga tega matwi Fabrice Nyeningoma agendana umugira wa sida
biraryoshi yo buri kubiyakira n'abantu mvyumva ko ndabishima cyane kubera yuko kiri mu bifasha kugira ngo ugwaruka rubandanye ruronke nyigisha kubyerekeye umugira wa sida eka kandi no kubona yuko ugwaruka kugendana umugira wa sida arabantu kabandi
ukwisanzurira mu nkino ni ngira kamaro kugwaruka Arida Irambona yavukanye umugira wa sida yemeza ko urukino rwa Kikel rumuruhura mu mutwe mu gihe ahejeje gukoresha imashini nyabwonko Ikindi nuko inguvu nishaka vyiyongera yanyoye imiti yo gupfufahaza iyo ngwara vyongeye ukuzimangana kw'ivyimviro bibi kurava kandi no kwitwararikana ntajyo kwinonora imitsi akarorero ni Fabrice Nduwimana agendana umugira wa sida avuga ko iyo yakinye BR ibibazo nk'ibijanye na kazoza kiwe bitaba bikimuteye ubwoba ukubahurana hagati y'ugwaruka kubijanye na sida kurashimwa n'abavyeyi bataronka umwanyu ukwiye ukuba hafi y'abana twumvirize umuvyeyi Prince Yakari wabo
yego cyane kubera niho bacha bakura abana bizi bazi n'ibyo bazokwirinda
tumenyeshe ko ugwaruka rutarandura umugira wa sida gwanyuzwe n'inyigisho rufashanya n'uruhurikiye mu ishira hamwe LNG Peace mu guhimiriza urunganwe
Abavyeyi bo karihirizwa ubwenge mu byukuganira n'abana ibya sida. Ikigwa ishiramwe OMS ryakoze haraheze imyaka 2 cemeza ko igice cy'abari bahawe inyigisho mu Buganda mu 2012 bubahutse kuvugana n'abana babo iby'ico kiza. Ukutarengera imico imwimwe gutuma umuce munini w'abakenyezi udasiba kwandura. Ishirahamwe International HIV AIDS Alliance ryarerekanye ko muri Afrika bandurira mu mibonano mpuzabitsina batikingiye mu gihe bahendwa ko bavugwa ubugumba. Ugukorana n'amashirahamwe yumvigwa gusumba ayandi ni nzira yuko ubutumwa bushikira benshi. Ukwiyunga hagati ya Croix Rouge n'amashengero mu gihugu cya Kenya kwatumye ubutumwa bw'ibya sida bwari mu dutabo 5,000 bwemegwa. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ukubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida tega matwi ujejwe igisata cyo guhimiriza abanyagihugu mu bijanye na sida mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Rafael Shimirimana aganira na mugenzanje Alain Virankunda
Rafael Shimirimana ndabaramukije intambwe mugeze ko mu bijanye n'ukubahura ugwaruka mu bijanye na sida yoba yifashe gute uno munsi
ngorani hari nuko usanga badafise inyisho zikwiye n'abazifise birabagora ingene bigenza neza ntibafise ubushobozi bukwiye bwo kumenya inzira nziza yo gucamo
intambamye mugira nizihe kugira ngo mushobore gushira mu ngiro iyo mahangiro ajanye no gushikiriza inyigisho ugwaruka
uburyo twahora turonka gufuye mu badufasha kugaragabanza cyane hama ugira kandi nuko usanga abantu babivuga nabi ibigo bitanga impanuro biracyari bike ibiharuro ntiturabironka nka neza bifatiye kuri icyo gisata cyane cy'ugwaruka
ike hajye uburyo ni ikibazo gikomeye
guhimiriza ari uguhoza ko uburyo bubuze bisoto bwa mbere ni uko twokorana n'amashyirahamwe bwa mu gihugu batunganya ibintu neza
akamo ka nyuma ko baraka
ni uko umugera wa sida mu Burundi uracyariho nawusaba ugwaruka yuko umenya ko umuti wa mbere ari ukwikingira hama kandi n'uwo byoshikira kawandura iyo cyayitura ibigo bishobora kumufasha kugaruka turarushira imbere kuko turazi neza yuko ari umugwi umwe mu mugwi bangamiwe
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiganiro adushikirije Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira gati sitangiyo Twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'u Rwanda Amerika uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye no kubahura abakiri bato mu bijanye n'umugera wa sida waruka ntimurambigwe kumi hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano mu studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mu bigo bifise inkino zihuza guharuka biroroshe ko baganira ibya sida
iyo hariho umurongozi agaha intumbero y'iryo hwaniro birafise akamaro baba baje kuruhura umutwe baba baje guhura n'abandi iyo bahuye bakayaga urasho gusanga havuyemo ikintu kibafasha cyane gose
mbaza ndakwishura
Sida kwidabiza umuti kuvuga gute kwizohera mu bantu naho abantu boyimenye
Sida yohera haniniya aho umuntu wese akwiye kumenya ukuntu yifata wa muvyeyi yibungenze akwiye kwipimisha gushika hagere kwa vyara kugira amenye ukuntu yifata ibintu byo hinduka nahatamuturaboneka
mbaza ndakwishura
kugira sidihere nuko abantu bose bagwaye bapfata ugatangura bishyari
nta kwipfuriza urupfu abantu naho baba bagwaye indwara idakira nabo bose tubishe twoba duhinduye iki ahubwo duhaguruke abayigwaye tubafashe kwinjira mu mashira hamwe atandukanye bakurikirana nogena n'abasida bavugwe kare bagumana amagara meza
mbaza ndakwishura
Ababyeyi bakwigisha gute abana babo sida kandi aribo bayizana.
Erega si ukuvuga yuko ababyeyi bagwaye batovuga sida mu muryango wabo. Ahubwo bakwiye gufasha ibibondo byabo bakababwiza ukuri babonye urugero bageze ko kugira babaye hafi ubwa mbere ntibaze bagwe mu bintazi.
Rugamba rwa Mike Kayanje.
Waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya wanyu duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisiguro zibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo mbaza ndakwishura
muri Afrika bereke hari abantu benshi bagenda n'umugera wa sida ahama n'eturonkiti
ntabazungu ntibatwanka kuko umuti wo guvuva haza gushika nturatogwa nturaboneka ariko hari abashakashatsi bicaye birigwa ijoro n'umutaga bakora uko bashobora kugira uwo muti uboneke umunsi uzoboneka abantu bazokira
mbaza ndakwishura
abantu bakundana igihe kinini bo kwibuka kubaga ibijanye na sida
ubushakashatsi bwarageze kure haraciye imyaka 10 umuntu agwaye umugera wa sida ntiyarazi ko ashobora kubana n'umuntu akomeye ariko kuko hari iterambere abantu baguma biga baguma habivyigwa iterambere ryabaye kuvyerekeye kugwanya umugera wa sida rero abantu babiri bakabwirana bose ukuri bashobora kubana batandukiranyije
mbaza ndakwishura
Mvuga gute ko sida yicugwaruka kandi abapfa benshi babari mu bantu bakutse
Niko mwibaza ariko umuntu abiravye hagati y'imyaka 15 no 49 ari abantu mu bisanzwe urugero rw'abantu bagenda n'ungara wa sida ruri kuri rimwe n'ibice 4% ariko no kumenya ko n'abana batoya badasigara inyuma ko bonyene barapfa ku rugero ruri hejuru
Rugamba rwa Mike Kayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo Mbaza ndakwishura
Sida ugabanuka mugi abantu bako bavuga sida
Iyo umuntu abiyaze umuntu wese ahari akumva gatahura ukuni ngwara ya sida yandura byashobora guhindura inyifato kuhimiriza cofata ikibanza ca mbere kuko kiri mu bintu byerekanye yuko abantu iyo babahanuye mu buryo butandukanye bashobora guhindura inyifato
Mbaza ndakwishura
Babikora gute kuganira iyo ngwara ya sida mu muryango
Byose biva n'ukuntu mu muryango hari ikiganiro ukuntu mu muryango ico kibazo gishobora kuza ko umubyeyi wese yari karabona ko abana be bari ko barakura atotinya gushira ico kibazo bakakiyaga nubwo gwaruka gwiwe akababwira ati hari ibintu mushobora kuba mutinya kumbaza jewe muratumbera hariya bazubaha umuco
mbaza ndakwishura
abana bakiri bato bogamira ivya sida bari hamwe
mwana w'umusi imyaka 10 umubwiye umugera wa sida ntatahuri ivya rivyo ariko ahari ababinonosoye na cane cane abajya binonosoye ibintu byerekeye inyifato na cane cane nk'akabajya abana bagana umugera wa sida bakabategura ikintu vyifashe mu mbiri wabo
mbaza ndakwishura
ngene sida ufatumo numwana muto byashikwa mufana
nta numwe adafatwa n'ingwara ya sida akarere no twotanga ni kuri bajya abana bavutse ku bavyeyi bagana n'ingwara ya sida batabakingiye batikingiye nabo nyene usanga ari abana 50% usanga basinzikara kandi bagasinzikara cyane gose
ze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuka kati sidangiyo Jambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye araturamutsa akongera akabaza ati mbega urubandu ngo bari ingwara utegwa niki umuntu yo gwirinda gute muganga Anita Munyana duhere inyishu uyu munywanyi wacu
ego urubandu ni ingwara utegwa n'udukoko bita amashampignon umuntu aratugwara ku mubiri arabatugwara mu nzara abatugwara mu mishatsi nk'akarero notanga kabijya biza ku mubiri umuntu akwiye kwitwararika ko imudu zose yanikiye adicisha ko ipasi akazigorora neza cyane cyane ruya ruhande rurabana n'umubiri wacu hama na za mpuzu twihanaguza iyo tuvuye koga umuntu akitwararika akazikoresha iminsi 3 agaheza akayitanga kumesa canke muri iyo cyo kirenga c'iminsi 3 aje kuyikoresha akamayitwararika akayanikira kuzuba kugira izuba ryumishe
Shimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga zimufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti indu yibwira icyo wayirarije wibwira icyo wayihaye bikubwiye iki
bikubwiye iki
akarorero hakujya turima mu mirima hajya tugiye kurima nk'ibiharage utarimye ngo utere ugize ngo ubige urabimara mu gwa biteye okay urimbura nico nkumva yuko byo babisigura
bikubwiye iki
mwisanzwe no kuvuga yuko utovuga ngo wariye uyu munsi ngo wakwije ngo ntugisubira gushaka ibyujya no kuvuga urya ukahongera ugasigaza kugira ngo uzoronke ibyo uzojya ejo na hirya ejo
bikubwiye iki
urashobora kuba ufise ibintu bitari bike mu buzima umaze kuba ufite ibyo bintu ugaca ugomba kubikoreshereza rimwe mu munsi umwe ugaca wibagira kejo uzobubikeneye ugasubira kuvuga ati iyo menya nkakoresha bikenye urya munsi ubuzimba ndiko ndabura ico ndiko ndakoresha uwo munsi
arabitoye Shimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro shimiye ara Eve Irankunda hamwe na Joseline Nduwayo bafashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kirakiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza twandikire kuri VOA Bujumbura byandike mu jambo rimwe aho base gmail@com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 hamwe no kuri 76 940 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Diane Ndonse ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije kiganiro tujahe. Mukanya gato saa 12 turabashikiriza kiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri wa Mungu saa 12. Kaze mwese.
Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo. Kwaza ko mwese mwaramutse amahoro muri kitondo cyo ku munsi wa gatandatu tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015 ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho muri kumwe na Ange Fiden yo ngabo tugira dutangurire ku butumwa bwa Ndikumana Eli aba ku Kicukiro mu Rwanda araramutsa nkuri y'ingoma Jean Baptiste ari ku Kicukiro Kamari François Régis ari ku Kicukiro famiye yiwe iri Brazzaville abo babanye bose muri centre ya Sepage abo bakora ni Kigali muri Ameki Color n'izindi shuti ziwe zose aho ziri hose ashaka tubamuhera indirimbo Sleeping Child Chanke Break My Heart yari Ndikumana Eli tugahitiyemo indirimbo Break My Heart yacuraranzwe na BLTR. Muriko mwumviriza ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Papa Fils.
Nitwa Papa Fils ba muri Congo Brazzaville, aho mu mboka bita ngo Carrefour. Nifuza gutura inshuti n'abagenzi indirimbo ibintu byose birashoboka ya Theogene. Abanyitura umuvandimwe wanjye Sengi yaremye n'umudamu we, ayitura abavandimwe bose tubana hano muri imboka, cyane cyane Association Aguado, nkayitura nanone Association Tomate, ngo nkabanyitura nanone aba umudamu wanjye tubana nawe hano muri ngo, abanyitura nanone bo bita Ndoyi wanjye Fise, bose iyo ndirimbo itogereho, kandi namwe abanyamakuru simbibagiwe n'abandi bose banyarwanda baba banzi ku izina Papa Fisi, nabo ndayibatuye cyane cyane namwe abanyamakuru musitangira buri munsi mwese uko mungana uko muyikora mwese ndayibatuye. Theogene uwiringiye Imana ibintu byose birashoboka, ko ntakinanira Imana.
Urakoze. Ngiyi indirimbo Birashoboka ya Theogene uwiringiye Imana wasabye
ibintu byose birashoboka kuko ntakinanira Imana. Ibyubona byararenze ubwenge bwawe imbere yayo ni mufindo, wowe Imana ipfa kubikwemera, abatakwemera izabemeza. Yesu we urumwami, ibintu byose birashoboka kuko ntakinanira Imana. Ibyubona byararenze ubwenge bwawe imbere yayo ni mufindo, wowe Imana ipfa kubikwemera, abatakwemera izabemeza. Yesu we urumwami, abo tugituye ntacyo tubaye turi kumwe, abo tugituye ntacyo tubaye. Cyane uko buke yukagenda urushaho kunguka, abakwizeye turabatsinzi no kurushaho, kuko uri Imana itanga umugisha mu mugi no mu cyaho ntagurobanura. Nubwo itangira ryawe ryari rito cyane uko buke yukagenda urushaho kunguka, abakwizeye turabatsinzi no kurushaho, kuko uri Imana itanga umugisha mu mugi no mu cyaho ntagurobanura. Abo tugituye ntacyo tubaye turi kumwe, abo tugituye ntacyo tubaye turi kumwe.
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Kayiranga Daniel.
Nitwa Kayiranga Daniel. Umuntu n'uyu ndirimbo ni umudamu wanjye.
Ubahe?
Muri ngo Carrefour. Noneho ubu ngubu iyi ndirimbo nayituye umugore wanjye na Damiane uba muri Cameroon, n'umudamu wiwe na Maria Nyambungira, mushiki wanjye uba muri Zaire, n'abavandimwe bose baba muri Congo Brazzaville, n'impunzi zose ziri aha ngaha, na Sengi yaremye n'umudamu wiwe, na Papa Kazungu n'umudamu wiwe, n'umwana wanjye Ngabire Chantal n'umugabo we. Papa Fisi uzakora mariage kuwa gatandatu. Bose ndangije mvuga ngo bashimye umwaka mushya muhire. Icyo nshaka kukubwira nuko n'izi nomero z'umwa nshaka kuguha ngo uzasuhurize mushiki wanjye uri muri Zaire. Rero gatandatu 677 27 65.
Izo ni izande?
nizanje n'abana banje bari mu Rwanda bose ndabasuhuza mbishuriza amahoro y'Imana nubwo umukecuru wanjye yapfuye nabwo barabimenyesheje
saba iyi ndirimbo
uzandebere mu byabyumvuhore undebere indirimbo nziza ya byumvuhore na urumunsi
iyari yo yose
eh
urakoze
urakoze namwe kandi abanyamakuru ndabibatuye
urakoze
yego namwe
tuguhitiyemo indirimbo ya Jean Baptiste Vyumvuhore yitwa ndagiye
ubana merewe neza iteka mora nubwo ngahaguruka nagenda ngomba naniwe cyane yemwe mbunze imitima ubwo bwatashyaho ninya ndabizi tuzakumburana zajyamba nyarukirizi ntacyo namwe muzajye mubigira urumuri ndarwita izuba ikiro kirambuna nka toni ndabona inzu zose igihugu cyashushe nka gereza ndagiye bagenzi mubeho nsohotse mwiritaba ryanamye ntabwo mbanga sinabirota nubwo babumbuza amahwe mu ndagiye ndabizi tuzakumburana zajyamba nyarukirizi intashyo namwe muzajye mubigira uko amahoro shumbawe zakumburu de amazina y'inka nokwidogawe zakumbura abahungu bashora n'abandi binikiza zakumburu urya mubano wacu wuje urugwiro nzakumbura byinshi ndabizi azambasure nimbona hakeye iki kirere gikeye cyose amahoro Nas
sinanzari jema
Zawa suza
Nari azari na wagashira wache
Zawa suza
Mamoro ziza na wadama seni
Zawa suza
Namuche churu na nyaru saza
Zawa suza
Nari nyaru shechera na waziri kana
Zawa suza
Aho kuchina
Ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika kirabandanya. Uri kuwe nanje Fidel Niyongabo. Uwitwa Gilbert Mugabe nawe nyene yaraduhamagaye.
Mwakoze nitwa Mugabe Gilbert. Nkaba ndi mu karere ka Kiraho bita Rwantebe. Umufashe gusohoza umuryango wanjye uri muri Uganda ahantu bita Kibare. Wose umfashe gusohoza mushiki wanjye uri ahantu bita Nasho mu murenge wa Mpanga. Gusohoza abana bose twiganye muri University of Rwanda muri college wa teachers college kavumu campus bose nasoza abana twiganye group scolaire Remera Rukoma promotion 2010 harimo anakuze Valens arera William Kennedy Egid nasoza n'umwana tubana hano Rusuma High School bita Kizimanira nasoza muramu wanje bita Jean Dodie na uri Nasho nasoza n'abandi bose banzi harimo Sabimana Emmanuel n'abantu bose twakoranye aho kaje kinazi ndagira ngo mubampere indirimbo bita Still My Girl One Direction urakoze
urakoze ngiyi indirimbo Still My Girl wasabye
She is the one, her mom calls me love, but dad calls me son, alright, alright.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. twibaza ko ikiganiro cy'umuziki cyo muri iki gitondo kiriko kirabashimisha. Gloria Nduwarugira yaduteye akamo ari hano muri Amerika.
Je nitwa Gloria Uwayezu Nduwarugira, neza na neza ubu nkaba mba mu gisagara cya Dallas, Texas, aha ngaha muri Amerika. Nifuje kwifatanya n'abumvise ijwi ry'Amerika mu kiganiro cy'imiziki, aho nifuza na cyane cyane gusuhuza inshuti n'abagenzi. Uwa mbere nifuje gusuhuza ababyeyi banjye, papa na mama. Papa ni Ntamirukiro Fille ari Bujumbura, na mama ambyara ni Bakwibwe Consolata, nawe nyine ari ngahe Bujumbura. Hama uwundi ntashobora kwibagira ni umukenyezi wanjye nkunda cyane, yitwa Niragira Andiraide, ari mu Rumonge mu Kizuka, akaba ari umwigisha. Hama abandi ntashobora kwibagira, nifuza ko nabo kwifata n'ibyo bya Amerika cyane mu kiganiro cy'imiziki, ni abasaveri bose aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi. Kambazi ndana bodeho kwabwira ati urukundo inyishu nibaza ko ari minsi yose nk'uko basanzwe bavuga mu Kirundi. Hama byongeye ndashuhuje ugaruka aho ruri rwose mu gihugu cy'u Burundi. Hama ndaboneyeho gusuhuza abaririmbyi baririmba kuri sikisare yo ngaho oye mu Kizuka, kuko niho muhira. Hama muri rusange ndashuhuje abanyamigambi aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo nubwa byinshi, ariko nifuje kubasaba yuko kweri boshyira imbere umutekano w'igihugu, bagashyira imbere umutekano w'umurundi wari wese, na cyane cyane mu guteza imbere imiziki, kuko imiziki iri mu bintu bituma abantu baruhuka ku mitima. Imiziki, intambo biri mu bintu bituma abantu banezerwa, bigatuma abantu bonga kugira umutima mwiza. Kubw'ibyo ndabona neza yuko nibura abashyuhuje bashyize imbere umutima w'urukundo, na cyane cyane bakongera ibikorwa byo kuryoherwa. Ndiyumvira yuko ari ikintu byofasha na cyane cyane hehe mu gihugu cy'u Burundi. Hama mu kurangiza, reka ndangize by'ukuri menyesha abantu yuko natwe ino turi ubuzima burabandanye, kandi niyo muziki natwe turayicishamo tukayumviriza mu kanya tuba dushoboye kuronka. Hama nkaba ndi n'umwe mu barongoye ishyirahamwe ryitwa Ubumwe, aho intumbero z'iryo shyirahamwe ari zine. Intumbero ya mbere nyine nk'uko izina ryacu ryitwa Ubumwe, intumbero ya mbere n'ubundi yitwa Ubumwe, intumbero igira kabiri twihaye urukundo, intumbero igira gatatu bikaba gufashanya, hamigira kane bigacya biba kwiteza imbere. Ibyo byose nibaza ni nabyo bikenewe cyane cyane mu bihugu byacu. Tubigezeho ndemeza yuko ingorane z'amahe mu bihugu byacu, ubwicanyi, ibiturire bizoranduka burundu.
Abo bantu wavuze wasayuye iyihe ndirimbo?
Indirimbo by'ukuri nabasabiye indirimbo Imbaraga z'urukundo, nibaza ko yaririmbwe na Ben Rutabana.
Urakoze.
Namwe murakoze cyane.
Ngiye indirimbo Imbaraga z'urukundo ya Ben Rutabana wasabye.
Ingoma n'abatware bizashira, ingobyi n'abahetwa bizashira, ingoyi n'uburoko bizashira, nyamara urukundo rusange imbere, uruhayi yatarugushimisha, amaherezo y'urusange. No bakagerageza, nyamara kahise bikemura iki, umva murera mu isukuri, sinabona urukundo rutsindwa narahiye, umva murera mu isukuri, sinabona urukundo rutsindwa narahiye, intambara yarwo nigira inkomere inaniza, ntawigwamo umuhini warwo nutera mpamvu ntawuvunika urukundo. Nyamara
kusega sinja gusa umusa mubaku kibusango umbazi miringa sineji mirimbo
umbazi urukundo
ina otaranu na hawe na rurema na urujiri mamba igongo uze muda jenda warahie ina umbara isi tangirungo nirgorwa uze kurutushu na kawaroga awa vagini me maze wara marana uuzima ilu za kutenguha na urujiri mamba
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana. Yamara dusezeranire ku butumwa bwa Melania ari ngaha muri Amerika.
Ewe banyita ndonde bayita Melania nkaba ndi muri Amerika muri Texas Dallas. Nkaba nifuza dutasha abana banje n'umuryango ari mu gihugu cyo mu Burundi. Natasha Chorome ari mu yinga n'umugenzi wiwe bubakanye. Natasha muramukazi wanje ari mu Rumombi wo bita Kontaraka n'umugenzi wiwe. Natasha mama ari mu Rumombi bamwita Bansira. Natasha murumuna wanje ngiri yabandi. Natasha murumuna wanje Cyiza. Natasha mucungaji ngeze bahizi Erize ari mu Burundi ariko ubu ngubu nk'abatasi akarere neza paruwasi ayoboye nk'abatasha ndamwifuriza amahoro y'Imana nanone nk'atasha muramukazi wanjye uwo bita Leya ari mu Gatare aho ndamwifuriza amahoro y'Imana cyane nkaba ndabashima cyane kuba namwe munyemereye kuba mwontahereza abo ngabo.
Ubasabiye iyihe ndirimbo?
Ndabasabiye ko mwogerageza kunshakira indirimbo ivuga ati aniwe mana tuzogera iwawe cyane.
Wabuzi wayiririnze
ubundi nkaba nashaka kugusaba ko nabo aho bari ubu ngubu niba bagerageza kunyumva bagerageza kushaka muri kandike indirimbo y'ijana gatanu ndayikunda cyane ivuga ubuntu bw'Imana.
Iyo ndirimbo mwari mwije kuvuga ngo ni wewe mana wabuzi wayiririnze?
Wayiririnze ntabwo ndamuzi neza mu mushake ni wamugerageje kumfasha cyane.
Kuza indirimbo yitwa ni wewe mana?
Ayiwe mana tuzogeri wawe jari.
Ariko ndayibuze ndashobora gushira ku yindi y'Imana yari yo yose.
Uyibuze ndashobora gushira ku yindi y'Imana yari yo yose. Ijana n'urukundo n'ubuntu bw'Imana nyine.
Urakoze?
Ko nawe urakoze cyane Imana iguhe umugisha.
Indirimbo Ayiwe mana tuzogeri wawe ryari wasavye ntidushoboye kuyikoronkera. Yamara tuguhitiyemo indirimbo Mungana Weza yaririmbwe na Kidumu. Tubibaza kwiza kugushimisha. Ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko mugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega amatwi naho ubuta.
Naimba kwa sauti nikipiga makoti nikimsifungu wangu. Nimefahamu kuhusu wema wake na fadhili zake, wana macheshi upendo wake hauna kifani. Na fadhili zake ni za kutumwa milele, mimi mpotefu yani mwenye dhambi, na Bwana amenikuza mwenyewe na mkono wake. Sasa nahisi niko kifuani mwake. Sasa nahisi nina ulinzi dhidi ya shetani.
Mungu
anaweza
yote,
Mungu anaweza, anaweza yote. Wengi wanasema kama labda nimekunywa pombe, wengine wanashuku kama nimepata wazimu. Mimi mwenyewe ninajua kwa nini na msifu. Mimi mwenyewe nimebeba shuhuda wangu, kweli nakiri kwamba nimeokoka, kweli nakiri kwamba nimepokea Yesu mfalme wa maisha yangu. Kila kitu nasalimu amri, nasalenda baba, nasalenda.